Nduta na Nyarugusu muri Tanzania.
Niita abakenyezi, bakenyezi twara kowe ugufata bakadwigiriza. Ugiye police gahotiro karacari.
Uwo numwe mu bakenyezi bacumbitse muri zo nkambi. Ibitero bikorwa ku biro bishinzwe amatora muri Nigeria biteye impungenge ku mutekano w'amatora ateganyijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha wa 2023. Ingabo z'u Burundi n'iza Congo ziri muri groupement ya Bijombo, territoire ya Uvira iri mu ntara ya Kivu, zasabye Colonel Makanika, umuyobozi wa twirwaneho, gushyira intwaro hasi cyangwa se zikamurasa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimugire. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino. Amatora muri Nigeria biteye na mgenzi wacu Fide Niyongabo.
Abakoze gitero giheruka muri leta ya Imo iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria baratuye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu si mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu n'abashaka kwiyonkora ku gihugu mu bumanuko bushira ubuseruko bitari bwibonekeza muri Nigeria mu bihe bya vuba. Uruhagara rw'ubwicanyi bifatiye ku matora harimo atari gake amatora muri Nigeria.
Fide
Niyongabo. Yatanzwe ejo kuwa kane inyuma yuko yagiriwe n'icyaha cyo kuba yazibiye ibarara ryo ku mugwa mukuru Teheran. Shekari afise imyaka 23 muri iki gihe yahagaritswe inyuma yuko akomerekeje n'umupanga umunywanyi. Kuri icyo cyaha akaba ari ukwicwa.
abagabo bahohotera kabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro
cyane mu mutima tukabura utubishikiriza Kenyazi twara kowe ugufata bakatwigiriza ugiye police gahotero karacari
umva umugani wele yandi
Combo taxi
soziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye ibyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida umuza bikugwa muri INSS Makamba Sendyumva Stani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa
aza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye ipimishije ico gihe bamutoye baca bamuzana muri INSS
ugambere ba neza mu kibano hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira uko tubashikira tukabapima y'umuntu
itwa ivyoroshe mu myaka yahera tugishikanye kamba muri 2000 niko babivuga canke kumugera wa sida nyene agira ko batagende baravuga uwo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera.
Uyu munywanyi wa NSS amaze imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi agenda. Ngo bakora ku mutumbi wabo.
Birakutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro emwa n'ukuri nayinda gusabye yuko uba wepimishije kiretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magari batameze neza ko ndakusanga kurahubara kuri meze kavuga ati umuntu wapi reka ndamupime canke naho ukabona ko agendana
atari umuhero w'isi gutyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa
kugutangi chambo mubanya jirugu yo yabayi kusubizo chachu. Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo